Turashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, YouTube, Instagram na X yahoze yitwa Twitter ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi ni ikiganiro mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diana ni nazwe ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Intambara yasubiye gutangura ku munsi wa gatandatu hagati ya Israel n'umurwi Hamas muri Palestina irabandanya. Muri Israel amaze kuyirwamo barenga 1,200, muri Gaza barenze 1,350. Ivyo biharuro tubikura muri Gaza tukongera tukabikura muri Israel. Kuva kuwa gatandatu umurwi wa Hamas ugitera Israel amakungu muri rusange yarateye ivyatsi bitero uwo murwi wa Hamas wandanya kugaba muri ubicije mu nzira zose ibirere ku kano mu mazi. Amerika vyumwihariko yaduduriye ko itaryo umunwa ivuga ko iri ku ruhande rwa Israel kandi ibwirizwa kuyifasha ija mbere yaramaze kwirungikira ibirwanisho. Eka n'umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Anthony Blinken ari mu rugendo muri Israel kugira ngo yereke Israel yuko Amerika iri ku ruhande rwabo. Ishyirahamwe rihurikiyemo ibihugu vyo mu burengero vyemeje kuvunira umwasi hamwe OTAN mu mfunyapfunyo naryo nyene riri ku ruhande rwa Israel mu bihugu bishigikiye Hamas harimo Irani. Yavuze ko yishimiye ibitero Hamas iri kigaba muri Israel igira ati turashigikiye ibi bikorwa, tuzokwama turi ku ruhande rwa Hamas kugera Palestina na Yerusalemu bibohejwe. Byagenze gute ariko ngo Israel itegwe itabyiteguriye kandi ifise iperereza riri mu yemewe mu makungu ubwayo yari yemereye ko yatewe ititeguye. Hajya mbega Israel iri kwifiki na Hamas? Ibihugu bishigikiye Israel birimo Amerika ahanini bishingira kuki? Ibishigikiye Hamas navyo bigashingira kuki? Hamas ivyayo vyo bite iharanira iki? Ni iki? Utu tubazo turi mutwo tuza guca iganino muri isanga y'uno munsi. Umutumire aza kudufasha gutanga umuco kuri utwo tubazo twose ni Professor Pascal Nyonizigiye, n'umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu, akaba namwigisha kuri kaminuza y'u Burundi. Sangwe ikaze Professor Pascal, kandi mwakoze kongera kudutera iteka mu kuba muri kino kiganiro muri isanga cuno munsi.
Igome ndaramukije kandi ndashimira kubona mwantumiye.
Inkomoko y'amatati ya Israel na Palestina vyumwe hariko Hamas ni ya tugire mu mizi tumanze twumva iyo vyahereye niyo bigeze.
Ingene izo ngorane zatanguye kuva igihugu ca Israel kivuka inyuma y'ingwade ya kabiri y'isi yose gihe c'igihumbi kimwe amajana cenda na 48 abaze gufatwa ingingo mu muryango wa ONU muri 1947 uko igihugu cya Israel cyoba aha muri Palestina ahita ngo ni isi ya Israel. Bamaze kwemera ko huba amaleta abiri, huba ya Israel hakaba n'iya Palestine. Hanyuma rero abarabu bariho icyo gihe igihugu cya Israel kimaze kubakwa bararahira abaregwa ko badashaka kubona yubusha Israeli kuri gasi ya Palestina. Iyo misi ya mbere rero bavuga ngo tuzota Israeli kiyaga kugira ngo ishobore kubaho. Icyo gihe rero niho mu misi ya mbere icyo cy'ubukivuka cya Israeli 1948 haheze umwaka gusa hataratangura irwana y'Abayahudi n'Abarabu. Ngira n'icyenda ariko Israel yayitsinda. Ubundi bavuga bati bavuze ko bazoduta mu kiyaga, nitwe twobata mu kiyaga ariko nabyo dushaka. Bihera ngaho rero iminsi ya mbere abarabu bagasa n'abadashaka yuko icyo gihugu cya Israel cyobaho, bavuga ati kibayemo mu gihugu cyacu, ariko nabo bavuga ati nicyo gihugu cy'isezerano cyacu twateranya rero. Bitera umudurumba ryo gushika n'uyu munsi abumva Hamas inyuma y'abo muri Palestine, isami kivuga ko kiriko kigwanira abanye Palestina, naho bose batabyumvikana ko kubera Hamas ikoresha inzira z'iterabwoba.
Yego, murakoze professeur. Dusa abantu benshi barenga 180 hafi amajana 190 batwandikiye bavuga ko bafite utubazo bashaka kubabaza. Reka mbe ndabareka baribo babaza nini. Turahera kuri Jean Claude. Jean Claude ikaze ku juri ry'Amerika no muri Isanga.
Jean Claude kuma turabumva.
Uherere heka Jean Claude.
Nereye muri Mozambique.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal Nyonizigiye twagutumiye.
Akabazo kanje ndamubaza yuko none ubutaka abatanguye gushika muri kijya gihugu n'abapalestina n'abayisraeli
uri kuvuga ku abatangwe gushika muri Israel.
Abatangwe gushika muri Israel.
Kurakoze reka professeur Pascal akwishure.
Ni kibazo gikomeye cyane kuko mu bisanzwe ugiye kuraba nko mu bitabo bya kera tuvuge nka kujya kwa Bibiliya baravuga mu isezerano rya kera ahantu haba abanyisraeli hari icyo gihugu cyabo cya gihugu usanga bavuga muri Bibiliya ngo bava mu Misiri bahungutse bavuye mu buja baciye basubira i Kanahani igihugu cyabo cy'isezerano. Aho rero baragiye barahindagura cyane abayahudi bahindagura aho baba kubera ingorane, ingwano, ingorane z'inzara, kuzuba n'ibiki. Ariko aho ndariko ndavuga igihe leta ya Israel yavuka muri 1948 hari abayahudi bake benshi baje bava hanze muri abo bari barahunze bagiye hati mu bihugu byinshi ku isi, haba muri Amerika, mu Burusiya, Iburaya bw'Uburengerazuba, muri Aziya, eka mbere no muri Afurika, ahantu hatari hake abayahudi bahungiye kubera bari bavuga ko bafise isezerano ko bazohura bagakikuza umusozi Siyoni uko yari imiryango 12 barahura mubwo bahura ku buryo hariko harahera ingwanda ya kabiri y'isi yose iheze abayahudi baragerageje kuza baragura bagura amatongo muri Palestina. Baragura amatongo buhoro buhoro baza barakoresha amahera bagura amatongo kugira batangure kugwira. Mu nyuma rero aho bamaze gufatwa ingingo muri 1947 ko leta ya Israel izoba harya mu gihugu aho bita Palestina ingwano ya kabiri y'isi yose itarahera, bamaze kuba benshi rero bagashiraho iyo leta muri 1948 kubera ngo ntiyari yamaze kubyemera muri 1947. Aho niho abarabu rero bamwe bavuga bati twese dushobora kwemera yuko ahantu haba igihugu cyitwa Israeli, ntabwo tugomba abayahudi kuri iyi si, twebwe igihugu cyacu twebwe abarabu muri Palestine.
bahabaye kupakera bahabaye kupakera no kuvuga bo baraba ico gihe vuba yegereye erayi ingwane ya kabiri y'isi yose ntibinjiye muri bijya bya kera byo kuvuga ngo kera haba bande hataguye kuba bande icyo ni ikibazo badashobora kumvikana ko uko umuntu wese avuga ati aho nahi wanje ndetse nahi wanje
murakoze twakire na Arma ku murongo wa kabiri wa telefone Arma ikaze muri muri isanga
mahoro neza murakoze
uherereye Arma kwa kabazo kawe kwa Professor Pascal Nyonizigiye itwa gutumira ino munsi
dene cyangwa kabazo gatoyi habura iki kugira abo bantu bashobore kumvikana kubera igihe cyose ngiye kuntu ndibuka kuva kera nkiri muto hari intambara hagati ya Hamasi na Israel haragira igihe rero iyo itwari yose yibagirwa tugiye kumva ibintu by'intambara guhera mu biheze mare nta kuntu abo bantu ko mwumva umenga ni bamwe bo kumvikana babandanye batesa amaraso kandi bose ari bamwe kuko birateye ubwoba Hamasi imaze kugura abantu menga ni igihumbi n'amajana atatu na Israel yabuze hafi igihumbi n'amajana abiri na ibikerasoni biteye ubwoba bari bakwiye kumvikana n'ibihugu bikomakomeye bafate hamwe kugira bashobore kumvikanisha izo mpande zose ngo bareke kubandanya bagwana kuko nta mahoro ashoboka ata biganiro bibaye.
Murakoze ugire umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Arma. Ego professeur turasubiza ijambo mu ishuri Arma i Nairobi muri Kenya.
Ego kibazo Arma bagize ni kibazo gikomeye cyane ati habuze icyo kugira haba amahoro igituma hataba amahoro hagati ya Israeli n'Abarabu barwanda cyangwa abapalestina bo muri Palestina n'abahandi ubwa mbere bwo ni ukumenya ko burya mu bantu b'abayisilamu ikintu gikomeye cyane kuvuga ngo jewe mva muri iki gihugu cyangwa iki ibikomeye ni ukubona ari muri wa muryango w'abayisilamu witwa umma ni ukuvuga abayisilamu baba mu kwizera kwabo kenshi baraba ko basangiye idini igikomeye si igihugu bavamo n'idini ni nacyo gituma nk'ubu turiko turavuga iyo ngorane yo hagati bakunda kuvuga ngo ya hagati y'abayahudi n'abarabu kandi nibaza ko ari ibyo nuko abarabu bose si abayisilamu ariko abayisilamu n'abarabu abarabu b'abayisilamu n'abayahudi kuko hari n'abantu baba atari abapalestina abo muri palestina ari abo muri misiri ari abo muri libani ari aba hehe bashobora kumva umengo baravukana n'abanyepalestine kubera bose ari
abayisilamu
kibura rero ni uko habura uko kumvikana umuntu wese akagomba gushyiramo ingufu zenge ntaza nibyo kumvikana yagira ngo ntidushobora kwemera kubana n'abajya ntidushobora kwemera nabwiye ko iminsi ya mbere icyatumye ingwano ya mbere iba hagati ya Israeli n'abarabu z'amajyana icyenda mirongo ine n'icyenda ni uko abarabu bavuga ngo twebwe ntidushobora kwemera ko leta ya Israeli ibaho ngaha kandi ibyo muryango wawe ntiwamaze kwemera yuko ayo mareta abiri cyangwa ibihugu bibiri byorangikana palestina na Israeli bikabana kuri hari ahantu hitwa palestina ingwano ya kabiri aho rero ingwano mwabivuze zabaye kenshi muri mirongo ine n'icyenda itanu na gatandatu imusanzu za isi na mirongo itandatu n'indwi n'igihumbi kimwe magana icyenda mirongo irindwi na gatatu ingwano ziba ari bine turetse rero ibitero byaza biraba aho muri Israeli abantu bakaza bakagira iterabwoba cyica abantu aho n'aba basanga hanze mu bindi bihugu ari igihe ariko haraba ingwano imwe bita geolimpike bagatera abantu abantu babatera bakavuga ko ari abantu bacuditse n'abanyepalestina biba kenshi ku buryo hageze igihe cyane cyane inyuma ya mirongo itandatu n'indwi leta ya Israel imaze gufata ziriya za Gaza Cisjordani na Gola byaseye nk'ibigoraga cyane ukabona uti karabaye hamwe abantu bamaze kugaranwa ahantu bakamera nk'imbohe ndi kumvuga b'abanyepalestina
kwera leta Izraeli ifise abantu bayishigikiye bakomeye cyane kuzora cyane cyane tubere kuri leta z'ubumwe za Amerika igihugu gituze gifite ibigwanisho kandi gikomeye no muri rya Conseil de Sécurité des Nations Unies ku buryo iminsi yose iyo bavuze ngo bagire basabe ko leta ya Israel yokwemerwa nk'ayandi maleta leta z'ubumwe za Amerika ziranga kandi zase murazi ko kubera zifite kimwe n'itangwa do veto ishobora kukwaka ikintu kigaca cyangwa muri Nations Unies icyo bama bakoresha ibyo rero bigaca bitera ishavu abantu bashyigikiye abanyepalestina ishavu rero sinavuga ngo rivuka ubu ni ishavu ryagiye ririyongera kuva kera kuva muri 48 49 hari ingwano ya mbere
murakoze cyane professeur twakire bonita ikaze ku ijwi rya Amerika bonita uratwumva bonita turi kumwe bonita urahari bonita muri Somalia sinzi kuri kuri uratwumva uratwumvaga bonita leka muhinga bw'ijima turabire ko bashaka kumugarukana twe turakira Tarsise uratwumva
yego ndabumva
uherega Tarsise
je ndi muri Kenya
akabazo kawe kwa professeur Pascal
iki kibazo fitwe ni kibazo kizanye na izanye n'ikintu cyangwa ni Israeli y'abazungu kongera savuga ngo yo na Palestine bari ko baragwana none nimba ari Israeli yibaza uko igihe yahageze niko byagenze Aparitine n'Abayisirayeli nuko barakwigira gute o niwe yabashizeho yitegereje uko byari ko biragenda nuko babona intambamye yarazibona ko zizakurikira akazaba intambara kandi z'urudasha kandi urabona ko abantu baguma bishwa nta kivuga ugasanga ibintu bimeze nabi cyane none si ko mbona yuzuyemo intambara kandi Amerika ari wose kuruzaho ibindi bihugu byose iri kirabikora iyo igira ngo ituje intambara
urakoze
ngo mbona nuko iyo 2030 nuko yari yategereye nk'ibihe bibi byo mu isi bizaba bimeze nabi cyane kuko hashombora hito turahinduka uyu munsi intambara ntizidacika none urabona ko n'ubu Israeli na Pakistani kandi si byo bya mbere bibaye ariko bariko barafasha iki isi kugira ngo bishobore
guhinduka urakoze ugire umunsi mwiza Tarsisa ego professeur imbere ko ndabasubiza Tarsisa reka mbanze nsubire kwakira Bonita ikaze ku jugi Amerika ego uri amajahega Bonita sabge
hello
uri hega Bonita
yapfashuka
uratwumva Bonita
nayo ndabumva
uherereye amajahe
amarorije
nimero mbwa nashaka ko utwemera ko ari uri akabazo kawe rero ga Bonita kwa professeur Pascal twagutumiriye
akabazo ni kuri ibyo by'intambara zo muri Israel na Palestine rejona rabe cyane bibaza impamvu bimeze kurya icyo bapfa icyo ari cyo kandi icyari guhaca umugabo ugasanga abantu turiko turaryana buri mwanya bamwe batorohereza abandi mu bwisanzure bwabo none biva
kuki
dukunda kuba dufite ikibazo kenshi na kenshi impamvu abantu tutagomba kubana kuri iyi si kandi urema wacu ari umwe
murakoze ugira umunsi mwiza Bonita mugabo akabazo kawe professeur yakishwe bwa ntitu twari umwanya abandi reka ndagutumiruze kumviriza kino kiganiro kuri wezi tata kaburungu radio tuvewa akaburungu com sivyo ugira umunsi mwiza ngaho muri Somalia professeur Pascal akabazo ka Tarsisi ati amakungu ariko akora iki na cyane cyane yavuze ngo reset bya bihugu bikomakomeye uruhara rwagiye ruraba ugwahirwa amakungu kugira ngo izongane zive mu nzira
kuba izo bana zigitangura navuze muri 1990 amakungu yicaye yaravuga akavuga ati yemwe ni mujamwe mumvikane ni mukurikize ingingo zafashwe na Roni mubane mu mahoro kwiyose abaye ko kuva kera uko bazi uko abayahudi abaro bahabaye wanyitari muto burya naho batavugira hejuru burya ararabu n'abayahudi barafise aho bahuburira barafise ibyo basangiye benshi babita ko ari nk'ababyara ari abantu bavuye kuri Abrahamu ariko murazi yuko abantu benshi abantu ku isi basubiye hamwe baravukana mu ndango mugabo uko bagiye baragwira niko bamwe baca bamera ryarya ntibashake kubana n'abandi ariko ku isi hose haba muri Amerika kuko muri Amerika naho habaye abayahudi benshi cyane kuva leta zunze ubumwe za Amerika zizaho inyuma y'icyiciro cya 15 abayahudi bava ku isi yose barahungiyemo haheze imyaka myinshi rwose n'ibihumbi bagiye bari muri Amerika bariho benshi cyane n'igihe hatangura abayahudi baza barahura mu kinzana cya 19 bariko baraba ingene ikibazo cyabo cyotorerwa umuti kugira baronke ahantu baba kuko baguma basoma muri ibyo bitabo byabo by'isezerano abayahudi muraza ko bafise idini rifise ibyandiko bikomeye cyane muri za Talmud n'ibindi basomba niho bavuga ati yemwe twebwe ya miryango 12 itegeka guhurira ku musozi Siyoni iyo havuye bijya bita siyonisme byo guhura kugira ngo bahure mu gihugu kimwe hari abantu rero bavuga ati mubane mu mahoro mureke kuryana ariko abantu b'intagondwa baba mu bayahudi baba muri abo barabu kubera badasangiye n'idini kenshi usanga hari abo barabu bagwaga n'abayahudi hari abayisilamu kuvuga ngo abarabu bose n'abayisilamu ubwabo hari n'abatari bake b'abayisilamu haba n'abayahudi rero bafise irya dini ryabo bita judayizme abo bayahudi nyene uko no muri Isirayeli hariho abataraba batari muri judayizme bari mu yandi mazina ariko abo benshi bakomeye muri Israeli baba bari muri rya dini yitwa judayizme abayuda ntibahuza cyane n'abayisilamu.
Murakoze cyane Professor Pascal. Twakire na Fenia. Stefania, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Yego, murakoze.
Uherereye ka Fenia?
Ndi mu gihugu cya Zambia.
Zambia, akabazo kawe kwa Professeur Pascal twatumiye uno munsi kugira ngo adusangize ubumenyi bwiwe kandi yishyure ibibazo byanyu.
Yego, kiyo ari nari ntebera. Yego, kiyo mu bisanzwe dushyigikiye yuko haba iterabwoba ku isi. Mugabo ikibazo kihari ikibazo ufise nuko mbona abahaye hatabana sishobora gushigikira yuko Isirayeli itorandura iho nyabwoba iryo terabwoba abo bakora iterabwoba iyo amasi mugabo irabe mu bikorwa ikora ntikijyariranye n'inzirakarengane kuko turabona abana basa bagasa nabi ikindi kica gisaba ni gusaba imiryango irabe ikinjure kugira ngo kuko turabona hariko haraba ibintu bibi cyane biteye turabona amasanamu tukabona abantu basavuma isi byiza cyane barabe tubacyanira.
Urakoze ku byumviro byawe Fenia.
Yego,
ubwo umunsi mwiza ngaho muri Zambia.
Yego,
yego. Twakire na Cedric ku murongo wundi wa telefone. Cedric, ikaze. Uherereye he?
Mu ntara ya Ruyigi.
Ruyigi, Burundi. Akabazo kawe kwa Professeur Pascal.
Unashaka kubaza uko uhuze muri ino minsi, none muri mbake iyo ntambara ya miri muri ibyo bihugu yoba yapuye hehe yobishingiye ku
ndagutumira uze kumviza kino kiganiro kuri wezi tatakaburungu radio yacu vewa akaburungu com professor yishuye ako kabazo nti tutwara umwanya abandi bafite ibibazo batarisha urugira umunsi mwiza mu ruyigi Cedric ego professeur hari habatwandikiye rero utubazo hari uwitwa Mugirimana Joseph yavuze ati muraho kuri VON mundamukirize professeur Pascal mwatumiye ngo nagira ngo ndamwibarize leta bita ya Palestina ni leta ifise ubwigenge bwuzuye canke subwigenge bwuzuye ngo hama ngo bagendera ku mategeko ya Israel ko mu bakurambere bacu batubwiye ko inkuba zibiri zidasangira igicu kimwe biroroha ngo mwongere mumbarize professeur Pascal kuri buriya bwicanyi bwakoze n'umurwamase utazigera butazogira ingaruka mu mibanire y'abakristo n'abaislam ngo amaherezo y'intara ya Gaza murabonaga professeur ngo arayahe ngo aho ntihagiye gusenywa burundu ivyamanye Palestina na Hamas bigasigara ku mugani ngo kera habayeho ngo murakoze ya dimukunzi wanyu Joseph professeur utubazo twa Joseph
Ego Joseph avuze ibintu bikomeye cyane n'ibyo leta ya Palestine ukwiri ubu ni leta itagira ubwigenge bwuzuye kuko ibindi bihugu bifite ubwigenge bwuzuye birashobora kwinjira muri Loni bikagira ikibanza hamwe bivuga bikavuga ijambo rikumvirwa bigatora bigashikiriza ariko leta ya Palestina iriho ku izina ko gushika n'ubu abaserukira leta ya Palestine bagiye muri Loni nta bwigenge bafise bwo gutora nk'ingingo cyangwa kugira ngo bavuge bati twebwe yemeye leta ya Israel yatugiye nabi dufata na ikoro ibi nta bwigenge igira ko ntiremerwa kwinjira muri Loni icyo ni ikintu gikomeye cyane mu Gifaransa bayita ngo ni etat non membre de Loni leta itari umugwi w'ibihugu biri mu rujya muryango w'ibihugu bya Loni urumva rero ko atari ubwigenge bwuzuye ariko niko abanyepalestine barafise izindi nzira bacisha bo mu kuvuga ibibabakiye barakoresha inyandiko bakavuga mu maradiyo yo hanze barafise n'abaserukira mu makungu agerageza kuvuga ariko murumva yuko naho ibyiziro byabo byogenda hariho akantu badashikira kandi kabababaza cyane cyo kwita igihugu kidafise ubwigenge kuko gushika nabivuze nka leta zunze ubumwe za Amerika zishyigikiye cyane igihugu cya Israel ntizigera zemera ko leta ya Palestine igira ubwigenge kuko mu byo bavuga ati twebwe turabona ari abantu bakoresha iterabwoba bagirande bagomba gukuraho leta ya Israel ati ntidushobora kubyemera murazi yuko higeze no kuba ejo bundi ku mbaro ya Trump kwemeza yuko igisagara cya Jerusalem cyuba umugwa mukuru wa Israel kandi mu bisanzwe mu ngingo zafashwe muri yose bavuga yuko icyo gisagara cya Jerusalem cyuba isange hagati ya Palestine na Israel murumva n'ibintu bibabaza cyane abo banyepalestine ubu rero kuri iki gitero giheruka kuba muri Gaza kuko yabivuze Joseph birateye ubwoba kuko leta ya Israel yarashavuye cyane abanyisrael abayahudi aho bari henshi barashavuye n'abadasanga ibyibiro muri politiki ubuho bagiye hamwe bagira leta y'ukwiyunga kugira ngo barwanye cyane Gaza bavuga ati ibyabaye ntitwari bwabibone uko abantu baba barabatabana baricwa nabo bavuga ati twabonye abayahudi bishwe nabi abana abagabo atuwe ntituzozihanira hari n'abahora bavuga ati mugerageze hariho imbohe muheshe kugira bashobore kuzirekura ariko ubu bavuga ati nabo bashaka bakica imbohe twe ntitubuza kubandanya urumva rero basesa ishavu ridasanzwe ku buryo nk'uko abivuga ntawuzi n'ukuri yuko igisagara ahantu muri Gaza uko hazosigara hameze yateye ubwoba kuri ubu ni nk'uko abariko baragwana abantu badashobora kumvikana bose bari indagondwa yaba Hamasi yaba leta ya Israel muri
hanyuma none ku byerekeye iby'abakristu n'abayisilamu nabo ngo izo ngaruka zirashobora kuba ngo hari ingaruka mu mibanire y'abakristu n'abayisilamu
ego iyo ibyo nabyo nibashobora kuba kuko murazi uko Islamu ni dini y'abantu ririmo ibice byinshi gose byinshi kandi Hezbollah, Hamas ariko n'abajya bameze cyo kugenda bajya muri Daesh hari abantu bajya ba Boko Haram ibiki n'abantu mu bisanzwe basise ugutahura kwa Korowani ya gitabo cyabo babona yuko umuntu atari mu Islamu atemera Imana uko bavuga ngo ngo hariho ku bwami bubiri ngo hariho ubwami bw'Imana Allah tal al salam ngo ni ubwami bw'amahoro n'ubundi bwami bwa Shetani tal al harb bafata izo nzira zibiri utari mu Islamu ni ukuvuga yuko utemera Imana kuko urya Islamu iwabo mu carabu bivuga ngo ni ukwitura Imana submission a Dieu urumva rero ibitari mu Islamu ntibabona kuri ubwo utemera Imana bashaka ngo uri kafiri ukuvuga umuntu atemera Imana murazi ibyo bateye naho za Somalia hehe bakabona umuntu w'umunyamahanga bakabona yuko ari umuyisilamu uvuga ati wari umuyisilamu ka utari umuyisilamu urinjira muri isilamu cyangwa utayinjiye wapfa nta urumva rero icyo icyo nicyo umuntu atinya ko gishobora kuganza mu basilamu bamwe bamwe ariko hariho abayisilamu batahura yuko hashobora kuba amadini menshi batahura yuko utari umuyisilamu atari uwo kwica ibyo bita isilamu twita cyane cyane muri Afurika bariho batari bake ariko hariho n'abandi batafata inzira zibiri utari mu Islamu uwo kwicwa utemeye kwinjira mu idini nicyo rero cyo gutinya cyane yuko hashobora kuduga icyo kintu cy'iterabwoba mu byo kwemera Imana kuko kenshi birajyana iyo babonye izo ngwano bakabona ibipfuye bakabona ngo ujye yabigize kuko atari mu Islamu
hanyuma ngo Gaza muribazaga profesori yuko umunsi umwe twovyuka iyo ntara itaki hari yarafuswe burundu kwera ivyabaye
yego n'ukuri atari Imana nyene ifashije urabona hari ugaranye muri Gaza kuva imyaka n'imyaka abantu babaho nabi babaho impohe babaho nga abantu babapfungwa bagowe bafatwa nabi rero nk'uko leta ya Israeli yashabwe kandi ariyo yakontrola ubifite ibigwanisho bikomeye igomba kwinjiza ukunze bagomba kuhaba byose ubuhoho ibaza n'inzu hazosigarange ko abo bantu muri Hamas burya si abantu bo kwizigira ngo barashobora kuvuga ati ngo twumvikane nabo n'abantu bishigwa ari menetse bamaze kwiheba barizi ko ubundi hajya gutera babona aho uri kubaterera kandi udafise ubukomezi ubwo mu Rwanda ni ukwiheba narigize sinzi ko inzira yo kumvikana ishobora kuboneka kuko yaba iyo leta ya Israel irikira iratera muri Gaza baba muri Hamas n'abantu batoroshe
murakoze kuduha umuco murakoze kuduha umuco Professeur Pascal dusubiye ku mirongo ya telefone duhereye kuri Emi Bahari Emi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
uherehe Emi
merereye mu mujyi wa Goma muri North Kivu.
Akabazo kawe rero kwa Professeur Pascal twagutumije no musore muri sanga.
Murakoze cyane ku mwanya. Narindi no kubaza nashaka kubaza ko UN yashyizweho kugira izake muri ibyo bibazo byose ari byo tunafite hano iwacu muri Congo. Ibyo bibazo byose yabishyizeho kugira izajya irebera ese abari mu makosa ese Israeli nkuko twagumye kubisoma nagumye kubisoma yego ni baranura mu gihe wateye ariko bakavuga ko ari ubutaka bwabo bari barimo kurengera baraje Israeli iza ku ijyana y'abaturage ku gahato bwari ubutaka bw'abanyapalestine ese UN yaba yiteguye kuzahana Israel nayo kuri kira gikorwa.
Murakoze ugira umunsi mwiza ngahigoma.
Ego
Professeur Pascal turasubize micro mu ishure abari Goma.
Ego. Icyo kibazo nabajije ni kibazo gikomeye kuko UN burya bavuga ko ari umuryango w'ibihugu byo ku isi bikukiye bigerageza gukorana kugira ngo bizane amahoro ku isi, ariko ntidutegerezwa kwibagira ko UN hari ishyirahamwe ryashyizweho n'amareta. Amareta yari akomeye cyane mu nyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose, no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti imwe bita Union Soviétique, Ubufaransa, Bwongereza n'Ubushinwa. Ubushinwa mugabo icyo gihe yari Taiwan, ndi Ubushinwa bw'ubu bw'abakomunisti bwatanguye muri 1971 kuba umunywanyi wa aho rero ibyo bihugu bikomeye cyane bitanu ku isi byari ibihugu bifise ibi bigwanisho bikomeye cyane, Ruhonyanganda bita Armenicleer. Iyo bavuga bati kugira ngo rero umutekano ku isi ukomere, ibyo bihugu bitanu bitegerezwa kugira ubushobozi budasanzwe kugira ngo bishobore kurwanya ikintu cyose cyoza gihungabanya ubutegetsi ku isi. Ni nacyo gituma igihugu cyose muri ibyo bitanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta z'Abasoviyeti, ubu n'Uburusiya, Ubufaransa, Ubwongereza, igihugu cyose icyo cyanse muri Conseil de Sécurité ntigishobora kurengana. Naho cyaba ari igihugu kimwe kibyaze, ibindi bikazemera ntibirengane. Ni nacyo gituma rero kwibaza ko leta zo muri UN ishobora gufata ingingo yo guhana Israeli ni ikintu gisa kurota. Ntibishoboka, naho abantu baba babona ati Israeli iriko irakora ibintu bidatunganye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri inyuma ya Israeli uburyo ntabanduka. Umuntu abifuza uko biri ni uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu ku isi hose, mu ntara zose zo ku isi, birafise igihugu byishimikiza kugira ngo bigerageze gukomeza inyungu ko aha bita muri Pretoria muri ibihugu by'ubuseruko bw'izuba hafi y'ikiyaga Mediterane, ibihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishingiye ko inyungu zabo ni Israeli. Nacyo bituma mu byo twabonye kuva Israeli ibaho gushika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizishobora kuvuga ngo ziriko zirahata Israeli cyangwa ziriko zifatira igihano Israeli kugira ngo igihano nka kurya baba bafatira ibihano za Irani kandi zintoya. Kuko ikindi cyo tutokwibagira ni uko muri Amerika hariya Abayahudi bakomeye cyane mu nzego nyinshi, kuva hariya muri Kongere kugenda mu bantu b'abagwizatunga, abantu b'abashakashatsi
n'ibifaranga byinshi
bihera byinshi bafite ingene bashobora gutumbereza politiki ya Amerika hagize gukora kuri Israel zona Amerika iduka. Ni nacyo gituma sinibaza ko umuntu yokwibaza ko UN yoshobora gufata isigo zo guhana Israel, kuko UN ata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo murate ntibaba banayishizeho kuva mu 1932 umukuru w'igihugu cya Amerika Roosevelt yariho yari afite uwo mugambi wo gushyiraho UN. Icyo bayishyizeho bakayishyiraho ikaba iri ya New York, kandi murabye politiki ya Amerika muri UN ni politiki yiganje cyane.
Yego, murakoze cyane. Murakoze cyane professeur twakire Severin. Severin kaze ku jugu Amerika.
Murakoze cyane, murakoze cyane.
Uherehe ga Severin?
Alo?
Uherereye hehe?
Nerereye muri Uganda mu ntara ya Mbarara.
Akabazo kawe kwa professeur Pascal twagutumiye uno munsi.
Murakoze cyane rwose professeur, ndamushimiye cyane rwose. Kandi nanjye ikibazo ngomba kubaza ni iki? Ndabaza intambara yo muri Israeli ndetse no muri Gaza muri Palestine. Turabyumva ko byatanzwe ku munsi wa gatandatu cyane rero ko mbanze kubahoza ababuze ababo ku rugamba cyangwa ku bwo guterwa n'ibyo bitero. hama nkavuga ati je ikibazo mbazo nkubona ko twatimaze imitsi batubwira cyangwa tubona ingaruka z'intambara ziri muri Russia bakavuga yuko ibintu ari byo byatumye nka petrole n'ibindi by'ingano guke bizamuka ati kibaza none n'intambara ya Palestina na Israel bishobora kugira ingaruka ikomeye cyane bigatuma mbese tugira ibibazo bikomeye kurusha uko byari bimeze kubera ko tuca tureba nk'uko tuvuze ati Russia irabona ko abafite ababashigikiye tukavuga ati na Israel uyu munsi tushobora kubona ko Amerika yagize kivuga kuri bo ndetse ni UN ivuga kuri bo ukatubibaza ati none abapalestina bo ntibashobora kuca babona abo bantu babi cyangwa bafise mu igikorwa kibi kubahereza ku mbaraga ugasanga ikintu ibintu bibaye bibi cyane.
Urakoze
nabaza urakoze cyane
urakoze ugira umunsi mwiza aho muri Mbarara Uganda a Severin professeur akabazo kavuye muri Uganda kwa Severin tubatse
ego cyatubaza cyase bire kirakomeye rwose kuko nubundi ibyo biriko birabera muri Gaza birateye ubwoba rwose kuko bazuza abandi ariko icyo dutinya akujya kw'ingwano yo hagati y'Uburusiya na Ukraine yagize ingaruka mbi ku isi yose mu by'ubutunzi cyane cyane naha nyine ingwano ikibera muri Gaza irashobora kugira ingaruka mbi cyane kuko barumvise ko hari abantu bashigikiye Hamas cyane cyane nka Iran yani yarerekanye neza ku ishyigikiye Hamas kandi ni kuva kera barabivuga nabone ntawuzi icyo bashobora kugira nk'ubu hari haba Hezbollah bagomba kwinjira mu ngwano nabo bari muri Liban aho nahone Israel izotera mu buraruko kugira ngo aba Hezbollah ntibashobore kugirira nabi leta ya Israel ibyo byose ntawuzi ingaruka bishobora kugira ku isi ko nababwiye yuko nk'abantu benshi b'abayisilamu bakaraba igihugu baraba idini bavuga ati hafi abayisilamu b'iwacu natwe turi kurwana ego niko abayisilamu ntibafise bose ibyiyumviro bimwe ariko nk'abafise ibyiyumviro bimwe bitagondwa aho ni bashobora gutera karambara yo ku isi sinovuga gusa bijya byo kubuza yuko ibidandaro babiri bigenda ku isi harashobora kuba n'ingorane y'iterabwoba bakavuga ati tugire twihore natwe tugire duhore abanyepalestina bo muri Gaza mu gutera abantu naho buba batari muri izo za politike hari abadandaji cyangwa abantu basanzwe bariko barigendera ku isi ahanahe nicyo umuntu ashobora gutinya cyane.
Murakoze professeur Abdallah, uratwumva nawe?
Ndawumva neza.
Uri he Abdallah?
Merere mu mujyi wa Kigali.
Kigali mu Rwanda. Akabazo kawe rero ufise kwa professeur Pascal Niyonizigiye twatumiye.
Akabazo mbaza niyo nizigiye ndagira ngo hari inkuru zihari birimo biravugwa kubera iyi ntambara ya Palestina na Israeli abantu bakavuga yuko biriya bitero byo muri Amerika byo ku ya 11 z'ukwa 10 mu mwaka wa 2023 ko byabayeho abanyamerika baburiwe ko bazaterwa ariko abanyamerika bakabyima amatwi kugira ngo babone ukuntu binjira mu bihugu by'abarabu bo bashoreye intambara mu nyungu zabo n'ejo bundi byaravuzwe ko Egypte yaburiye Israel yuko Hamas irimo irayiteraho ibitero isuzugura ayo makuru Mossad isuzugura ayo makuru bakavuga ko ingabo zarindaga umupaka wa Palestina na Israel haba uko zijyanwa mu biruhuko donc uburinzi bukaba bukeya ariho aba Hamas binjemo hari abagakora ariya mabara abantu bakavuga ngo Amerika hari uburyo ijya yitwaza bwayo ibizi neza kugira ngo yinjire ahantu ku buryo hari abantu bari kubibona muri izo mboni z'uburyo Amerika ishaka kongera kwinjira mu bihugu by'abarabu mu nyungu zayo bwite nkongera nkabaza uwo mugabo Amerika ko bigaragara yuko mu bihugu imeze nk'umubyeyi ufite abana bamwe bakaba bahanwa abandi ntibahanwe Israel ntibitahanwa n'abanyamerika ubwo UN imaze iki
ugira umusimizi Abdallah
murakoze cyane
ego professeur Pascal Niyonizigiye utubazo twa Abdallah mu Rwanda
ikibazo cya Abdallah kirakomeye nacyone nk'uko yabivuze igihe haba igitero cy'itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda muri 2021 haravuzwe ibintu byinshi baravuze yuko abantu bagejeje iperereza muri Amerika bari babizi kuva kera yuko hazoterwa ariko ngo ntibafate ingingo zikwiye hariho nabavuze ko ahubwo bari barakuyeyo nabantu bababwira muri amati murahava ngo akaba ari bo bitera havuzwe byinshi mu bya bintu bakunda kuvuga ngo ngo teori di complot murazwe sindiko ndavuga ngo sibyo bishobora kuba ari ibyo kuko bishobora kuba atari ibyo kuko urumva n'ibintu bica mu nzego zikomeye z'iperereza ntibimenyekana bimenywa na bene byo ni nacyo bituma igihe cyose habaye ikintu gikomeye cyane kizacika abantu benshi abantu baravuga byinshi bakavuga bati hari harabaye imvura ni nk'uko hashobora kuba imvura n'ibyo murazi ko bajya mu iperereza baronka amakuru menshi cyane ku buryo nabone ate bakabaremera akaba menshi cyane ugasanga abo bavuga ati bikomeye n'ibyo bikomereka ugasanga niba ahubwo baguye mu mutego kandi bari bafite amakuru menshi icyo rero nicyo mugabo kiraguye gutora atari umuntu ari muri ibyo bintu by'iperereza kugira umenye neza yuko Israel yari imaze kumenya ko izoterwa kuko amakuru avuga ahubwo yuko Israel wari ubwa mbere ibona witewe gitumbuka ibyo bavuga mu makuru urumva twebwe nta bundi buryo bwo guperereza dufite ariko hamwe byoba byabaye kwa bivuze Abdara bari bibi cyane kuko urabona hapfuye abantu benshi kandi ubu haguma hapfa abantu benshi cyane
ako kantu
muntu
ego
ikintu mugabo avuze ati mbega leta zunze ubumwe za Amerika ko zigomba gushyikira Israel zitagomba kugira ngo zikora bitari byiza kubera iki UN itagerageza gufata uruhara imaze iki icyo ni ikibazo gikomeye cyane ni nacyo gituma ubu gushika ubu kuva muri 1992 hahera bijya bita ingwano hagati y'abarusiya n'abanyamerika abantu benshi baravuga ati UN ikwiye gusubirwamo kuko irashaje ibandanya yubatse kuko isi yari imeze muri 1995 ingwano ya kabiri igihera ku isi ati isi nayo yarahindutse hahindutse hakwiye guhindukwa byinshi ibihugu bikomako be nabwiye bitanu bidasa n'ibibyemeye mugondo ibyemere yuko haba izo mpinduka kubera UN bugitwarwa n'ibihugu UN ntiyitwara kuko abanyamerika mwashaka imyaka myinshi batanga ibice 25% by'amahera akoreshwa muri UN none mwibaza yuko leta z'ubumwe za Amerika zotanga ibice 25% amafaranga akoreshwa na UN bitazi igituma biyatanga kandi ari igihugu kimwe ku bihugu 195 murumva rero barazi yuko ari ikintu bakoresha ku nyungu zabo bagashikira aho bashatse abadashatse nabo bakabarekura nacyo gitera ishavu ku isi abantu benshi bibaza ati n'izo nzira zo kwiheba ku isi nibyo bita terorisme bishobora kuba biva kuri iryo shavu ry'abantu babona ati turagowe mugoneho twuvuga gute nta kintu tubona gishobora guhinduka muri reka dukoreshe uburyo bw'abihebye ndetse ko kituba muri icyo gihe bibaza yuko igikomeye ari izo nguvu z'abantu barondeye amahoro ku isi kandi hariho abantu benshi naho bavuze atawanje yuko Israel bayishyigikiye benshi hariho n'abantu bavuga ati yebwe muraba muri Palestine yebwe iraba hatsinda amahoro kuko inzira y'iterabwoba nta n'umwe uzobufasha yaba Israel yabanyepalestine rero yuko Imana yodufasha inzira y'amahoro igatsinda
yego murakoze cyane professeur twakire na Benjamin ikaze ku ijwi ry'Amerika
ndaho amakuru
turaho turashima uherega Benjamin
uri imperere muri mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo
akabazo kawe
bo akabazo ni ukumenya kubera iki impamvu ni iyihe Amerika ishakaga guteza ibindi bibazo impungenge iposha ibindi bihugu
oya Benjamin ntidushobora kukwemera ko uvuge ibyemezo atawe bifatiye urumva twaba tukuretse ngo wemeze ibyo tutafite udashobora no gutanga ibyemezo byawe reka dufate Fabien ku wundi murongo wa telefone Fabien ikaze ku ijwi rya Amerika uherere heka Fabien
Mu Rwanda Mwamajaribu mkarewe kwa Musanze.
Eko, akawazo kao.
Akawazo kao anji. Ndajira ngu mwuzi mwatu mwye.
Ni Professor Pascal Nyoni Zigi.
Ajiriki nu avuga.
Ajiriki nchini jombi kada neza. Kini ya
vikero vihora mwurika la karewe kwa Palestina na Israeli. Mwoneho aje no kutubwira ubuje yiyumva wa president wa Amerika Biden yavuze ngo ikigikiye Israheli guhasha Hamas cyane ko president wa Amerika Biden yavuze yuko adashyigikiye ibiganiro ese ikizahora mu muriro kugeza ryari ndumva ariko nyicuma nambariza uwo mutumirwa
urakoze ugira umunsi
akagira ikintu akikubwira
urakoze ugira umunsi mwiza
Eh,
Professor mwarimo vuze ko mutari ko muramwumva neza mwamwumvise canke ndabasirimo
makaka. Ego nyuma namwumvise.
Ego, ego ni mu mwishuri.
Ego urumva avuga ati turumva ko president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agashigikiye ibiganiro. Ngiye nibaza ko ari muri iki gihe ibintu bigikaze cyane bamaze kubona abantu bapfuye kubera Hamas haraye ishavu abantu bashigikiye Leta ya Israel. Barashabura ku buryo bavuga bati naho bivuga gutya ati imbere y'uko huba n'icyumviro cyo kuganira yabanze bahanwe ariko kiriko kirabu ariko si nibaza yuko bitebe bitebuke abantu baba muri Israel nabone nta mahoro bazumva babona abapalestiniya bakubita urutoki cyangwa abantu bagashyigikiye abo muri Hamas Hezbollah kuko ntibari harya gusa ntibari muri Gaza gusa bari henshi ku isi kandi barashyigikiwe n'abantu batari bake murumva rero icyo kibazo cy'amahoro nibaza ko kitazohera ngo giherengetere hazokwama haboneka abantu bavuga bati yemwe yemwe murundi amahoro ashobora kuhera umwaka imyaka ubwo gasera akavuga ati nimusubire muhure nka kujya mwahura iyo Oslo muri 1993 ya mwumvikane naho nibijya byabaye muri Oslo ugambira abantu bagira icyizere bati hashobora kuba amahoro hari harabaye ibihe bitoroshe nababwiye kuva muri 1967 1973 kose bagwana abantu bapfa Israel itsinda mukabiri ati biremera muri Oslo 1993 bicarane bavugane naho bitarambye ariko byerekanye yuko ariho icyizere yuko abantu bashobora kuvugana baragira igihe bakaruha naho wowe ukomeye gute uzi yuko ariho umuntu w'umwihirwe ashobora kugutera igihe icyo ari cyo cyose nta mahoro ushobora kuronka nta usomera induru ivuga
yego murakoze cyane Professor Aroni ikaze nawe tusangira ikiyago
murakoze
uherere he garo
ndemerereye muri Kenya
gakabazo kawe
jewe ikibazo jewe mfise nuko jewe mbona hari ibihugu bimwe bimwe usanze kanaka gira sinde n'uyundi bacazi kuvuga ati mugira mupfa ibiki reka ntimuterane amasasu haba abana barenganwa mureke kwishyira abantu b'ubusa kandi hariho abantu bagira babitume hari ibihugu bimwe bimwe byihutira kuza kuvuga ngo ngo nzogufasha ngo nyarutsa ngo mukubite ngo temagura ngo arasi ibisasu kirimbuzi aho kuvuga ati nibanze mureke basi twebwe tubanze dukuremo akarenge kacu tubanze tubahuze n'ibyanka nimuze muvuge ngo ntitwabahuje ahubwo byihutira kuvuga ngo Jako ngo amata y'intambara ngo ndazanye ibiki none nk'ibyo bintu ni
ariko nawe urahavurenze urugero reka tukureke twumve ko Professor ari cakubwira ugira umunsi mwiza
nawe urakoze
washaka ntarira busima mu bisanzwe niko bimeze ariko nuko nyene abantu batabasama amakuru akwiye ku bintu bimwe bimwe burya ni nka kurya uwitwa Abdara yavuze ati bari bararose inkuru zivuga ko bazopima kuko barabikengera ariko ni ukuvuga yuko inyungu z'ibihugu n'ikintu gikomeye cyane kenshi turavye mu migenda y'ibihugu igitsinda kenshi si ubushingantahe si uguhanura kenshi gitsinda ni inyungu z'ibihugu igihugu gikomeye kikaronka bagifasha kigomba icyo gishikako kirabikoresha gikoresha amafaranga cyangwa gikoresheje ingufu n'ibindi twarabibonye kenshi mu migenderanire y'ibihugu. Ni ukuvuga yuko abantu barondera amahoro nabo ntibunanirwa ngo bace bahiba ngo karabaye ngo ariko yigaza, ahubwo ni ukubandanya inzira y'amahoro kuko arahite bigatsinda, arahite bigatsinda. Ni nacyo gituma mubona nk'ubu nkabirya byo mu Burusiya na Ukraine, Abanyamerika nabo muri ntuze ama leta y'Uburayi bw'Uburengerazuba bavuga ati ntidushobora kwemera ko Ukraine igenda kagiye naho Burusiya bukomeye tuzoguma tuyishyigikira. Icyo kintu kirakenewe kugira ngo umuntu agume ku ijambo ry'ukuri naho yubona adafite ibigwanisho bikomeye. Ariko icyo cyo kuvuga yuko kenshi akora ingufu nibyo biraba turabibo, ariko siho abantu barondera amahoro buca bihebura bakavuga ati ntacyo tukishoboye kugerageza, kuko haragira igihe nujya akomeye asubira hasi hakaza uwundi
hari undi twa Gerard Iradukunda akabazo yabajije ejo baravuze ngo Israel yakasamazi no muyaga nkuba irungi muri Gaza. Uyu Gerard Iradukunda nawe ati mbega bigenda gute ko amasi ba muri Gaza hakaba controle naba yabyanze ukene mu Gifaransa ngo naba inyisayeli ngo bigenda gute kandi badahuza bagakontrola abansi babo ku buryo babaha namazi byanse bakayabaka ga professor.
Ibyo byose ni imigambi yafashwe nyuma yaho ngo abantu bavuga ngo y'iminsi itandatu ibihumbi mirongo itandatu n'indwi. Kijya gihe bagwanya mu minsi itandatu Israel kiratsinda kubera ifise abantu bayishigikiye bakomeye. Icyo gihe rero ntihacitangura gufata aho muri Gaza, Cisjordani, Golan yo bahavuye bayisubiza mu nyuma, ariko kugira ngo leta ya Israel yicungere yarafashe imigambi idasanzwe yo kuzira perereza ikazira kontrola abantu ba muri Gaza, aho abantu bose bafashe bakabacunga ku buryo ku munsi mbere yo kuja ku kazi gutaha, kugira baguma baraba ibibaranga baperereza. Hama rero bagaca baraba n'ibi bintu bikomeye cyane nk'amazi n'ibyaga kuba muri azi ko ari ibintu bikomeye, kugira ngo bashatse kuzimya bahazimye baca amazi mbe babashyire mu bihe bitoroshe ku buryo bushobora kwihebura n'ingoga kugira ntibabandanye bagwana. Inzira bafata kugira bavuge bati aba bantu bariko baradutera tubima amazi n'umuyaga nkuba baca bagira amanyama make baca basabye bacira bahagarika ibyo gutera. Urumva ni inzira z'ubukandamiza z'iterabwoba nazore ni zimwe navuga iryo terabwoba ryo muri Hamas niko ryarakoze, ariko na Israel ubiziki irakoresha nayo n'ibintu bikomeye cyane by'ingufu ku buryo abantu bagira impungenge nk'uko twabyumvise muri Sudani.
Yego Professeur Pascal Nyonizige, twaduse abantu bashi barenga baza bashitse ku majana abiri arenga bayifuza kubabaza ikibazo imbere ko tubasezera, reka ngende ndabisabiye tuzobahamagara wundi munsi kugira ngo mubandanye mudusigurira. Hari abari bifuje kumenya ibya Hamas muri Makeitro mu Ruguri, igituma ngo Gaza bande ya Gaza ahiri n'ahiherereye, hari bazo byinshi tutoshora kuheza muri uno mwanya w'isahimwe, ariko tubashimire kandi tunabasaba ko nitwasura kubahamagara ngo mudusigurire izino ntambara muzo twitaba nkuko mwabikoze.
Ego murakoze.
Ego nkibutsa ko Professeur Pascal Nyonizige muri umuhinga mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibihugu, mukaba namwigisha kuri Kaminuza y'u Burundi, mwakoze kudusangiza ubumenyi bwanyu no kuduha inyishu ku bibazo byacu bitandukanye. Ego reka abandi dushimira babe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika baduhamagaye baherereye ahatandukanye za Mozambique, Kenya, Somalia, Zambia, Burundi, Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afrika y'Epfo, Uganda, mu Rwanda n'ahandi hatandukanye. Tukanasaba imbabazi kuko twari twemereye guhamagara ariko ntidushoboye kubahamagara kuko mwumvise umwanya watubanye muto, mwari benshi ku mbuga ngurukana bumenyi zacu, ariko turaza gushaka ino kiganiro aho nyene kumbuga ngurukana bumenyi kugira ngo nimba harakabazo tutashobeye kubahamagara ngo mubaze kari mu byibandi bazo babajije abandi muze gushora kwaronkera umuco kino kiganiro muri sanga 10 munsi kuzya Israel na Hamas mwagiteguriwe mukamwe ariko mugishikiriza na Jordan ni nahaze nari muri studio y'indwi kujuje America yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'izuma nibo batumye amajwi abashikira mandanye kuranirwa mu byo muri mwo byose naho butaha.